Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane ni nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda murumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kubatwumva muri mu Rwanda ni kuri FM z'ijwi rya Amerika ku isi hose turi live kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram Twitter na YouTube ni vewa Radio Yacu.
Muri isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kwa kane windwiheze Papa Benedigito wa 16 yashingurwa nyiteka i Vatikano mu Butaliyano. Papa Benedigito wa 16 yashengeye igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 ko mwaka uheze 2022 ku myaka 95 ahitanye n'indwara z'ubusaza nk'uko Ekleziya Katolika ibitangaza. Ariko none yari umuntu iki ivyamuranze hanini n'ivyahe ugushingurwa kwiwe kwaranzwe n'iki harya mbega umupapa ashingurwa kimwe nk'abandi bose canke hari hariko ko atamashugwe twigeze tubona ku isandugu yiwe vyaboneka vya hagufi yo barashize ko mu nyuma canke vyo bari kubera atavyipfuje akiriho canke nta mupapa aherekezanywa ingori utwazo tumwe n'utundi kukungene umupapa ashingurwa n'ibindi vyerekeye umupapa ariwe mushumba wa Ekleziya Katolika turabigaruka ko muri isanga y'uno munsi twatumiriyemwo Patiri Steve Mike niyo nkuru ari mu patiri bari mu mihango yo kumushingura i Vatikano. Steve Mike asanzwe arangura ubutumwa bwiwe i Paris mu Faransa ahasanzwe ariko yiga n'amashuri y'ikirenga mu vyingisho nduramana. Patiri Steve Mike ikaze ku ijwi Amerika kandi mwakoze kuduha kano kanya kugira ngo dushobore kugaruka ku vya Papa Benedikito wa 16.
Mwiriwe neza Diane mwe n'abakunzi ba kino kiganiro ndabaramukije mwese amahoro.
Ego murakoze. Imbere ko tugaruka kukungene yashinguwe harya Papa Benedigito wa 16 uwo muvuga muri make yovuga gute yari umuntu ki?
Biragoye kumuvuga muri make ariko reka umuntu agerageze. Papa Benedigito wa 16 yavutse yitwa Joseph Ratzinger yari umudagi hama akaba yaranzwe n'ibintu byinshi ariko novuga nka bibiri cyangwa bitatu nyamukuru. Ubwa mbere ni uko umuhamagaro we wa mbere muri Ekleziya nk'umusaseredoti yari umuntu yanonosoye cyane ibyerekeye ukwemera, ni ukuvuga yuko yari icyo bita umuteologiyan, umuntu yagira ati reka Imana yaduhaye ubwenge reka tubukoreshe kugira ngo twemere gusumba cyane. Rero ibyo ni byakoze ubuzima bwe bwose. Inyigisho yatanze yarabaye umwigisha w'ibyigwa ndoramana teoloji rurangiranwa cyane mu Budagi no ku isi yose, bamwe bakaba bavuga mbere yuko yoba ari mu bigisha ibyo byigwa ndoramana bakomeye cyane bo mu kinjana giheze. Bakaba bavuga ko ari umwigisha mukuru muri Ekleziya kuko n'umuntu yanonosoye ivyerekeye ibanga n'iteka rya Ekleziya, ivyerekeye Imana ya Yezu Kristu nk'uko Data na Mwana na Mutima Mwiranda bigaragaje mu buzima bwa Yezu Kristu. Akaba rero yafashije cane cane gose muri Ekleziya, nabamenyesha akarorero yuko igitabo nyamukuru kirimwo ukwemera kwa Ekleziya ico bita Catechisme de l'église catholique cyasohotse mu mwaka wa 1992 niwe yatumye ko abepiskopi n'abateologien bo ku isi yose abikoze ahawe abikora ku izina rya Papa Yohani Paulo wa kabiri no kuvuga yuko n'umuntu ibyo yadusigiye ari byinshi cyane ico mugabo kikaba ari kimwe mu byamuranze ikindi cyamuranze nuko ukuntu yarabayeho yari umuntu by'ukuri yashaka guca bugufi agitorwa mu mwaka wa 2005 abamenyeshamakuru bamwe bamwe bamubona nk'umuntu ashira imbere iby'ukwemera umuntu yugaye umuntu atazoteza imbere ekleziya nk'uko Papa Yohani Paulo wa kabiri yari yarabigize murabona ukuntu Yohani Paulo wa kabiri yari yimereye akaba ari umuntu yashikirana cyane n'abantu yavuga mu mwanya wiwe ibyari arimo byerekeye ukwemera ibyerekeye ukwisha no kwizana ibyerekeye ukwizigira ariko rero Papa Benedicto n'umuntu abagendanye nawe abamumenye abakoranye nawe bavuga ko ari umuntu yaraciye bugufi yavuga make kandi yikundira yaranakunda n'umuziki classique kuko ibyo ntibyo batangaza n'umudagi ava mu ntara ya Bavière ibyo turabiga kuko hano hato hamarero akaba yari afise agapiano kiwe n'umuntu yaratangaje ica gatatu rero nagira mpereze ko nuko yaratangaje abantu benshi mu gutanga imihoho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu agira ati amagara nakinkundiye kandi n'intambamyi ni nyinshi reka kumbure haze uwundi yoba abereye gusumba jewe ico rero n'ikimenyetso c'uguca bugufi kikaba kandi n'ikimenyetso c'umuntu yoba nogira ati ari moderne agezweho kuko aravuga ati umuntu adashoboye ikintu abona yuko bitakimukundiye kumvo izi canke ziriya reka arekere abandi n'ibintu tutari tumenyereye cyane muri ekereziya kuko nta mupapa yari bwatanga imihoho mu myaka 108 kuko haheruka uwundi kera umva rero ibyo bitatu nibyo navuga ariko hariho byinshi byo kuvugaiwe
ego muratubwiye mu byamuranze hari icyo mwatanguriye kumutubwira amazina yiwe muvuga ko yari Joseph Ratzinger yavukiye mu Budagi ariko aza gushengera yitwa Benedict wa 16 niko twanamumenye hege gapati kugira ngo umupapa ahabwe izina ni wagitorera amaze kuba umupapa ni itegeko kugira ngo aca hindura akazina abavyeyi bamuhaye afatira indi zina bigenda gute
ego mwisanzwe ni nka kujya mugiye gusoma muri Bibiliya murasanga kenshi igihe umuntu Imana yahaye umuhamagaro udasanzwe yaramuhindura izina sinovuga ko ari gufuta irindi ariko ni irindi rishasha riza risigura rikanarangura n'ico umuntu abazi abari muri kantu mu witwa Abraham mwisanzwe yitwa Abraham Imana ivuga ati kuva ubu uzokwita Abraham Yakobo yiswe Israeli ni nkuko rero abapapa iyo batowe ni ukuvuga inama nkuru y'abakardinali ikoranye mu mwiherero ico bita conclave bageza bagatora umwe muri bo ngo abe umushumba mukuru wa ekleziya umwungere mukuru wa ekleziya baramubaza hariho umukardinali amubaza ati none izina woba ushaka nom de règne ni ukuvuga izina ry'utwara n'irihe hanyuma rero agacatora izina ndangamutima yiwe ni ukuvuga yuko muri iryo zina harimwo umugambi harimwo spiritualite yiwe hari ico ashaka gushika ko henda bahakarorero kugira mutegere uturoro tubiri murabona umukardinali yitwa Jorge Maria Bergoglio ariwe utuzi ku izina rya Papa Francisco iryo zina Francisco yari itoye yisunze umwiranda Francisco mwiranda yaranzwe no gusenga cyane nibyo yaranzwe no gukingira ibidukikije yaranzwe no kugendera no kubonana n'abadasangiye idini nawe ivyo rero nivyo yaciye atora Benedicto rero Papa Joseph Ratzinger bamaze kumutora bere byananyarutse cyane kuko binjiye mu mwiherero w'abakardinale conclave igenekerezo rya 18 hama bukeye ku muhingamo niho bamutora kuko by'ukuri yari mu bantu bari begereye cyane Yohani Paul wa kabiri yari umuntu babona niwe yari umuduwaya w'abakardino ni ukuvuga niwe yari umukardinale mukuru akordo n'abandi yari azwi ukwemera kwe ko ari kuza niwe babona mengo niwe yosubirira na gatoyi udasanzwe yari ahari rero baramubaza izina yosora agira ati baranyita Benedicto hari harabaye uwundi mupapa yitwa Benedicto yarasiguye rero gituma yatoye iryo zina Benedicto ni imvo zibiri imvo ya mbere ni uko umupapa yitwa Benedicto wa 15 mu ntambara ya mbere y'isi yose ariwe yagerageje guharanira amahoro kugira ngo ibihugu by'i Buraya bisubize hamwe ntibigwane mugabo imvo ya kabiri kandi kumbura ariyo nyamukuru ni uko Benedicto Mwiranda niwe yatanguje ubumonaki i Buraya le monachisme akaba rero yarafashije cyane mu kwemera kwa continent européen ku bihugu by'i Buraya kugira ngo mutegere ibyo yadufashije nagira ndabamenyeshe ko hari jambo dora twumva ngo dukora dusenga iryo ni jambo ryavuye kuri Benedicto Mwiranda kuko mu mategeko yahaye abamonaki biwe yavuga ati ora et labora dusenge twongere dukore umva n'umuntu yazani niyo spiritualite ye rero yashatse gushira imbere Joseph Ratzinger umuntu avuga ukuri ibyo turabwira kuko hani hato ariko kandi umuntu asenga cyane gatuma abantu bamenya Yesu Kristo.
Yego murakoze cyane Patiri Steve Mike. Mukanya turaza kubasaba rero mudushikane neza aho Joseph Ratzinger ari we Benedicto wa 16 ashinguwe ariko imbere yuko muhadushikana mukutubwira uko vyagenze ko mwamuherekeje reka tubanze tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bose tubazo babaza turahera kuri Kevin. Kevin ikaze ku ijwi rya Amerika.
Hello.
Ikaze Kevin. Uherereye ka Kevin.
Ahe niriwe ibujumbura.
Ibujumbura. Eko kuri jewe ni mwaramutse kuri Patrice Steve Mike i Paris mu Faransa ni mwiriwe akabazo kawe.
Abazo kanje mu ka Benedicto wa 16 acengeye. Hariho yatanze imiho muri Benedicto Treze n'imba ntihenze.
Ego
ama anda ko ari ibazo bimwe bitumye atanga imiho
turiko turakora
rero hariho rero ibintu bijanye na homosexuality bavuze ko biriko biratuma bisi imera ukundi hono muri Amerika abashinga amateka baheruka kwemeza homosexuality
ngo baheruka kugira iki
ariko kwemeza homosexuality abashinga amateka muri Amerika
ariko ibyo uvuga ngira ngo sivyo kuko ntayo bayemeje baza akabazo kawuroranishije kuvya Benedict
ikibazo cyanyu none ni ikihe umuvukanye
ibibazo ni uko twagiye turabona ku marezo sosiyo menshi berekana yuko umupapa hariyo yaremeye ko basoranira imari y'isa ya homosexuality y'abantu bagize homosexuality yo bari byo cyangwa n'ibiho watubona
urakoze ubwira umunsi mwiza reka Patiri Steve Mike akwishura ego Patiri mikro ni rwanyu
nagira ndabamenyeshe yuko mugiye gusoma mu byo mu cyandiko gikuru Papa Francisco yanditse ku byerekeye imibano y'imiryango cyo bita Amoris Laetitia no kuvuga akanyamuneza k'urukundo nta na hamwe ashigikira namba nta n'uburenganzira kumbure yo bifitiye kuko ni ibintu byerekeye ukwemera kwa Ekleziya kuko mupapa nk'uko abantu benshi abantu barandika ibintu byinshi kuri internet barandika ibyo bashatse kuko umuntu wese arasura uburenganzira bwo kwandika ko umuntu abyumvira mugabo nta na hamwe hemewe ubunye guhezagira kiretse mu gihugu baregeze kugerageza mu bihugu byerekeye bivugiki ururimi rw'ikidagi hafi ya Belgique no mu Budage mugabo nta namwe ikeziya yemeza yuko mariage hari hagati y'umugabo n'uwundi cyangwa umugore n'uwundi. Mariage uko Imana yonyene umugambi w'Imana bitegura turi mu kwemera kw'abakristo hamwe n'ukwemera kw'abayahudi kuko ntitwibagire yuko ico twebwe twita ubwuzure bwa kera Ancien Testament niyo Bibiliya y'abayahudi nuko turafite ico dusangiye na kuko ni Imana imwe gusa yagiye kwihishuka neza na neza mu Yesu Kristo. Rero nta na hamwe byemeje yuko hazoba uguhezagira nka mariage nk'isakramento abasangiye ibitsina gusa ico kugira umuntu yishure neza no muvukanye abaje ikibazo hariho amapression menshi hari abantu benshi hariho amashirahamwe cyane cyane iyo mu bihugu by'i Buraya avuga ngo ni uburenganzira bw'abantu gukundana uko babyumva ariko kuri ico ekleziya ntiragira gusa ikindi twavuga ego Papa Francisco yarigeze abamenyesha makuru bace babikura muri context yavyo kubaza ati mbega hamwe uyu muntu yabafise ubuzima yitwa ko akunda uwundi basanga ibitsina jewe ndinde kugira ngo ndamucire urubanza ibyo bica bituma rero abantu bibaza ko agira yemeze byose mugabo mu by'ukuri nta burenganzira afise bwo guhindura iyo doctrine kuko nk'uko Papa Benedicto wa 16 yahora abivuga yagira ati ijambo ry'Imana sigwanje nta burenganzira afise bwo kurihindura kanatsinda Yesu Kristo yavuze ati ntihagire n'akadomo mwongera ko canke ico mukura ko kuri ico bembaye ndaremesha uyo muvukanyi yatwumviriza yuko aho niko birahinduka ego ntihabuze amaskandale nk'uko dora tubivuga kumbora rero n'abandi baza kubaza ibibazo nk'ibyo ntihabuze amaskandale ibintu by'ibara byabaye yaba muri ekleziya yaba mu basaseridoti yaba mu bakristu ariko rero sivyo biriko birahindura ukwemera kw'ekleziya kuko uko kwemera gukomoka kuri Yesu Kristu no kubatumwa.
Yego murakoze. Twakire na kwizera ku ndi murongo wa telefone. Kwizera ikaze ku ijwi rya Amerika aho herereye ha mucubaza kabazo.
Yego uraho.
Ndaho ndashima na uraho.
Ndaho ndi mu Rwanda mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo.
Akabazo kawe kwa Patrice Steve Mike.
Ikibazo ndabaza umutumirwa ndagira ngo umubaze ese papa wenda muri rusange papa abafite umwanya ki muri politike y'isi ese abafite ni izihe nshingano cyangwa se ni uwuhe mwanya abafite muri politiki ku rwego mpuzamahanga ikindi kibazo nagira ngo umubaze ese kuki iyo batora papa ahitamo amazina yandi azakoresha kuki adakoresha amazina ye bwite agahitamo gukoresha amazina yandi.
Kwizera akabazo ka kabiri tugutumire uze gusubira gukurikira ikiganiro yagahereye ko ariko Patiri mu mwishura ka mbere. Urakoze Kwizera.
Yego.
Patiri akabazo ka mbere ka Kwizera.
Kwizera akabazo maze kari nkora mutima nabamenyesha yuko umupapa mwungere mukuru wa Ekleziya ajejwe niwe mwibutsamana twogira ajeje imitima y'abakatolika barenga umuriyaridi umwe n'imiliyoni 300 kuko nibo bahari unye ku isi baharugwa. Rero ijambo avuze rirafite uburemere no kubyerekeye politike. Murabona yuko umukuru w'Ekleziya Katolika ni afise nogira ni amastatu abiri. Ubwa mbere no mu chef spirituel no kuvuga ariko ni muyobora mana mwibusamana waba Kristo ajejwe. Ubwa kabiri akaba kandi ari umukuru w'igihugu cha leta ya Cité Vaticano yemewe mu nzego mpuzamakungu ifise no grandi aba irese n'aba ambasaderi abo bitwa aba nonce apostolique ibyariho bya papa irafise iyo Vaticano iri mu nzego mpuzamakungu ntiri muri ONU nka nk'ibihugu biri muri ONU bitora mugabo irari nka bya bihugu bya biri observateur no kuvuga mimwe
biza
kuraba bigafata birorera biza gufata ijambo rimwe na rimwe rero ijambo umupapa avuze birafite uburemere bwa politiki ivyo nibintu nawe narabize nico gituma mwo ku minsi mikuru ya Pasika na Noeli aravuga ibyerekeye ibijejwe ibiri ku isi hari igihe ashobora kuvuga ati turasabiye igihugu kinaka kiri mu ntambara hanini igihe bashobora kuvuga yuko basabye yuko Vatikano iba yofasha mu byerekeye kunywanisha abantu rero n'uyo mwanya sinovuga nti ni politike y'abanyapolitike ntibaja kugira ingwano muri Vatikano ntibaja ariko barafise ico no kwita influence
n'ubwo
yuko n'ibihugu by'i Buraya no muri Amerika yepfo by'abakatolika cyane umupapa avuze ati ibyo mwuko muragira si byo ibyo n'ibintu byumvikana umuntu rero yabikoresheje cyane rwose ni nka Papa Yohani Paul wa kabiri kuko yarashobora kuja ahantu akavuga ati ibi bintu mugira si byo murazi yuko ari mu bantu bagwanije cyane communism yarangwa mu bihugu bihagatiye Uburusiya ico bita URSS Union Soviétique kandi byaratsinzwe ariko ntibafata yarasi uburemere rero Papa arasi uburemere muri politike
na makuru
umuntu ni nayo yikayeho
yego twabwiye ko tuvuga ku bya Benedict wa 16 ariko ntitwakumira ibibazo by'abashaka ico babaza ku mupapa ibitandukanye kuko arivye turimo turakira Alex hama duce tugaruka hamwe Benedict wa 16 yashingurwa Alex kaze kuje kuri America
yego
uherereye Alex
ere mu Rwanda mu mujyi wa Kigali
akabazo kawe
akabazo magomba umbaze ko papa yari hari ibintu yari yaranze gukora kubera yari inyuranye n'amahame ya Kiliziya Gatolika ese umutumirwa wacu yadusobanurira niba uri wamusubiriye Papa Francis niba wewe ashobora kuzabikora
ibyo ni ibya
iki mutomore
tuva ngo Papa Francis ibyo si ari hehe n'ibyo n'ubutinganyi yari yaravuze ko Papa Benedicto yari yavuze ko bidashoboka muri Kiliziya Gatolika ibintu byinshi ariko twabonye ko yeguye nyine none nashaka kugira ngo menye niba Papa Francis
wagiye
niba ashobora
kuzabikora Alexi Patiri Steve Mike akabazo kawe yakishuye tugutumire kukumviriza inyisho yaho kuri wewe zitata akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com kugira ngo tuvyaze umwanya umusaruro ku bindi bibazo tutarabaza ubwire umunsi mwiza Alexi
murakoze
ego Patiri Steve Mike tugire rero Papa Benedict wa 16 yashinguwe gute ivyaranze gushingurwa vyiwe ni gute ahari ubu nihe
ego ikintu cha mbere mwomenya kuvyerekeye ishingurwa rya Papa Benedict wa 16 nkuko mwabivuze niyo narindi ica mbere twomenye nuko yaranditse ico bita testament yiwe no kuvuga nkiragi asigiye nari ko araraga ibintu atunze ko ntacho yarafise atunze ariko iragi ryo mutima rero akaba yarasavye abari bamwegereye iruhande y'iyo testament yuko yoshingurwa ego nivyo nk'uwabaye umupapa ariko mu buryo buri bubayabaye naho goba ari umunsi uburyo budasanzwe ariko bubayabaye sinzi ko muwitegetse sobre et solennel kuri ibyo rero yashinguwe by'ukuri nk'umupapa ariko hari ibintu batashize ko kuko siwe yari umupapa atwara ubuhunye ni Papa Francisco wewe yari nk'umupapa yeguye cyo bita Papa Emerite rero icya mbere nuko abapapa bose babahambana ibara rya liturgia ritukura no kuvuga muravye neza murabona yuko abakardinali bose bari ngaho abepiskopi bari ngaho kambere n'abasaseredoti hejuru y'inyambaro yabo ry'abagera yo kuja guhereza inkuka y'imisa Twitter org bari bafise amastora atukura iryo bara ritukura rero ryasico risigura ni ukuvuga yuko mu bisanzwe ni ibara rihora rikoreshwa mu kwibuka amamaratiri kuko ryibutsa amaraso ryibutsa na mutima mweranda ni ukwerekana yuko uyo mwepiskopi w'i Roma kuko papa n'umwepiskopi w'i Roma yari ubuzima bwe bwose yabuhereje ekleziya yari itanze akiziganya kubwira ubuzima bwiwe abuhereze imana yongera akoreye ekleziya ico ni cambere umva rero amaziko yiwe yabereye ku kibanza nyamukuru c'i Vatikano bita Place Saint Pierre aho hari abasaserdoti abapati barenga 300 bari benshi cyane asimvuze n'aba abihebeye imana nyarwanda bavuga ngo abihaye imana ababikira n'abafurera benshi hakaba hari abantu haje abantu rero barenga 50,000 nibo bamuherekeje tutavuze rero abepiskopi bahafi 500 n'amadelegasiyo aserukira ibihugu byabo atari make rero yari inkuka y'imisa yahereye twabanje umwanya utari muto wo kwinjira mu gisabisho wo gutekana haravuzwe ibyo ishapure n'izindi ndirimbo ibyamuranzwe ntibyavuzwe cyane papa Francisco rero niwe yayoboye iyo nkuka y'imisa hanyuma rero icyo twabonye ni uko isandugu yiwe cercle yiwe yari isandugu y'imbaho mu giti cyitwa sipre kurya babigiriye papa Yohani Paul wa kabiri iyo sandugu yashizwe hagati hafi yaho papa yari ari hamwe naho abasaserdoti bari kugira ngo bose bayibone ico rero bace bagira nuko hejuru iyo sandugu bace bashirako inkuru nziza evangile kuko inkuru nziza umupapa umwepiskopi ica mbere ahamagariwe no kumenyesha iyo nkuru nziza nibwo butumwa bwiwe bwa mbere no kuyobora no gutagatifuza igihugu c'imana hanyuma rero ibyo yari cercle isanzwe cyane n'ukuri itariko ibintu bihanitse gose
nkama mugabo gapati ego imbere ko muca mutubwira uravuze akantu uvuga ngo uko yashinguwe nubwo ari umupapa hariho ibyatashingurwa nyine
ego
ni nkibiki ego ni nkibiki
ubwa mbere murabona mu nyambara bami z'umupapa hariho aka agatisho karenga ko hejuru bita palium ni nagahuzu bashira ku bitugu by'umwepiskopi w'i Roma hamwe n'abepiskopi bakuru bo mu badiyoseze berekana nagahuzu gakogwa mu mapwale ya intama zahezagiwe ako gahuzu kitwa palium rero niko kerekana yuko uyo mu abepiskopi bakuru cyo bita bachevek hamwe na papa bunze ubumwe cyane papa Benedicto ntiyahambanywe n'iyo palium kuko ntiyari akiri umwepiskopi w'i Roma n'icambere ubwa kabiri ntiyahambanywe impeta yiwe y'ubupapa icyo bita anneau de pêche impeta y'umurovyi iyo mpeta y'umurovyi itwibutsa ubutumwa bwa Petero mwiranda kuko papa n'umusubirizi wa Petero
abandi ba papa ubundi abandi ba papa ubundi nka papa Yohani Paul wa kabiri ijya mpeta yarayihambanye
ijya bacha umva umupapa apfuye bacha bayigira barayidetriza ariko abasi mpeta y'umwepiskopi nayo yarafise ica gatatu atarafise nuko atahanganye n'ibirato bitukura muravye yarafise ibirato bisanzwe byirabura kuko ibirato bitukura naho papa Francisco atakivyambara nibyo byaho biranga abapapa kuko bitukura kubera ya wa mutima wo kwitanga wo kwiheba wo gufira ibanga yewe yahanganye ibyo birato bisanzwe atari ibirato bitukura
kubatabihambanywe ni kubera ko
atagitwara ibyo byose birafise insigura yabyo ni uko bahanze umupapa yahoze atwara mugabo ubu si wagitwara ni ukuvuga yuko iyo bahamba umuntu yari atwara ekleziya ni nk'uko kwiyanda bisigure neza ni nk'uko umwami yoba hambye wari imbere yiwe imbere gatoya umva rero uwo yahoraho baca bamwaka ibimenyetso by'ubutegetsi cyato byitwa ubutegetsi ikindi atahamganye naco ni inkoni y'ubwepiskopi bw'iroma kuko ntiyarakiri umwepiskopi w'iroma yari ameze nk'umwepiskopi yapansonye murazi yuko yari amaze hafi imyaka cumi aba ani Vatikano muri monastere monastere yitwa Mater Ecclesiae ni ukuvuga umubyeyi wa Ecclesia n'abantu bane bamufasha kuko yari akuze cyane akaba yari kumwe n'umunyamabanga wiwe Prive Musocrateur Prive Musenyeri George Ganswein umva rero iyo nkoni ntibayimuhambaye ntayo mwabonye
Papa Paulo wa kabiri yarayihambanye wewe Patrice sabwe
ugwe
biriko biracika pati muratwumva
va
ego vyari bicitse gato twariko turabaza iyo nkoni Yosefu atahambanye ari we Benedict wa 16 Paulo wa kabiri we yarayihambanye
yarafite iyo kwa Paulo wa gatandatu niyo yavuye ikindi rero mutabonye bavuze ati mbega nta mashugwe mu by'ukuri amashugwe ibisabisho byose byayusabisho by'ukwemera byayusabisho by'ukwizigira amashugwe ni Papa Benedicto bavuga ati yasabye ko bamuhambwa bibaye abaye gose n'insiguro Papa Francisco yagize mu ico bita omeli y'Imana yashimikiye cyane ku ijambo ry'Imana mu mpera yiwe naho yagiye aramuvuga avuga amajambo ya Benedicto niho yamuvuze mu izina gusa
yego murakoze tubanze dufate pastor kundi murongo wa telefone pastor uratwumva Pasteur uratwumva? Pasteur, tu kuba kuri telefone. Jean Shalom, wa uratwumva?
Ndikunda bumva.
Uherega Jean Shalom.
Eh.
Uherereye?
Se wa umherereye mu gihugu cya Uganda.
Mu gihugu cya Uganda, akabazo kawe kumutumire Steve Mike, Patrice Steve Mike.
Aye, kibazo nari mfite ni cyo mu papa fikiranye. Ingene yashinguwe yashinguwe mu buryo bubaye abaye nararabye n'icya yerekeye yiwe cyane cyane urumva jye byarantangaje cyane kubona bashobora kumushingura kurya kandi kandi tuzi ko itunze kandi yarakoreye kandi ari naho yari asanzwe amaze kuva mu papa yaciye aguma ari hajya
akabazo kawe kakaba kahe
ikibazo nicyo nyine yashinguwe kubera iki bamushize muri rya terekere isanzwe nk'iy'abantu bato bato ni kubera iki byasanzwe kujya
Jean Shalom Jean Shalom Patrice Steve Mike yarahejeje kwishura ako kabazo nawe tugutumire kuza kumviriza kuri wezi tatu akaburungu wezi tatu radio yacu akaburungu kwa murakoze cyane
yego namwe murakoze
yego
garuke gato ako kabazo kandi baguma babaza Papa Benedicto wenyine ubwiwe niwe yasabye yuko iwe naho azoba akomeye bayabaye yuko na Papa Yohani Paulo wa kabiri ze muri cerke isanzwe gusa za kwivuga ukuntu rero urubanza rw'amaziko rwaheze kuko mu nyuma harabaye indi migigwa umugigwa wo guhezagira n'amazi ahezagiye hakaba hereza ico bita igitabisho cya nyuma cyo kumusezera cyitwa Absut cyagizwe na Papa Francisco nare kardinale uco bita umuduwaye w'abakardino kuko Papa Francisco murazi ko muri no minsi afite ingorane mu ivi rero ibyo biheze iyo misa iheze yaciye aza gushingurwa aho abandi bapapa bahora bashingurwa rero yari yarasabye iteka n'ubucuti bari bafitaniye yuko yohambwa Paulo wa kabiri yari yarahambwe bataramuduza ni ukuvuga mwinjiye mukuru Petro Miranda di Vaticano Basilica San Pierre de Roma hariho ka munsi ya altari nyamukuru ni hameze niho bashingura ini rero agi toboro nyene o paperoni paro akabiri ubara mudugije ejo kuko yarashizwe mu yare yarashizwe mu gwego gwa Miranda no kuvuga yuko abakristo baca ase imva yiwe iri hejuru rero cyo bamushize muri ayo so yaho bashira abandi bapapa yamwo cercueil yiwe bace bayishira cercueil iri muri plan ikomeye kugira ngo bakingire ya mbere cyako baragisanzwe cera cibutsi batisibu hanyuma rero baca bagi ari ubunye abakristo bose kuva ejo barashobora kuja kusenge niwe yasabye by'ukuri yuko bagira ibintu bibayabaye ica kabiri mwomenye nuko nubwo bwa mbere ahambye uwundi yasubiriye kuba rimwe gusa mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani na kabiri mba nihenze aho bazanye ikiziga cy'umupapa yapfiriye ahandi bwaba gihambi Vatikani mugabo yari yapfuye haciye imyaka myinshi nibwo bwa mbere rero muri ekereziya ba umupapa hanze uwundi yahora keza kugira ibintu bibayabaye mbwa kandi bidasanzwe
hanyuma ko yoba si hari hakantu telefone yacitse sinzi ko ariho mwariko murabicisigura neza ko yoba yahambwe aho Paul wa kabiri yarahambwe biravugwa byo bari byo canke
nivyo nabivuze yahambwe no kuvuga yashinguwe umva hariho urubanza rw'amaziriko mugabo acaja gushingurwa aho Papa Yohani Paul wa kabiri yari yarabanje guhambwa harya nyine niho yashinzwe niwe yabisabye kandi n'ubucuti bari bafitaniye na Yohani Paul wa kabiri barakoranye imyaka irenga 25 wa kabiri niwe yahamagaye Musenyeri Ratzinger amuhe gutwara urwego rukuru rujejwe kuraba kwemera muri ekereziya nzima icyo bita Congregation pour la Doctrine de la Foi bakomeye cyane kuko byerekeye kwemera n'ibisohoka mu bavuga kwemera rwo gukontrola ibintu byinshi rero bafitaniye byari iyo ngingo yari yafashwe haciye imyaka myinshi kuko bari basa n'abiteguye yuko aca ahambwa yabanze gushingurwa imbere y'uko tuza ikiziga ciwe hejuru mu isengero rikuru ry'i Vatikani.
Yego. Pati hariho ukuntu telefoni ziracika sinzi aho muhagaze ko ariho mwari mwatanguriye ikiganiro biraza biracikagurika turibaza yuko bihava dushobora kuba kumva bitaguma bicikagurika kuri telefone hanyuma yego hanyuma rero hanze aha abantu bari bagingira ngo si bose bashobye kwinjira kuko twarabona ku mateleviziyo hari abanyagihugu bari hanze mu bari bahari hari habari bafise igicapo cari canditse ko ngo Santo Subito bakasigura ko bariko baberekana ko bipfuza ko bazoca nabo bamusabira kuba umweranda ivyo hari ibiramara kuvugwa muri ekereziya katolika kuri ico kintu co ko bohava bamusabira kuzoba umweranda
mwamenye nuko umwanya wa ekereziya utari ico kimwe n'umwanya w'abantu abakristu rimwe na rimwe hari igihe baja imbere bakabona kuko abakristu mu by'ukuri nibo bemeza yuko umuntu babona yuko anze mu byerekeye ubuzima bwiwe asa n'umuntu yagendeye inkuru nziza ko mubizi umwanya kandi kiyubara cyane ikaba prudent kugira ngo ibanze itohoze irabe tuvuga ko umuntu kubera yuko yari icamamare yakoreye cyane ekereziya kumbure baca ngo nyine mu rutonde rw'aberanda hariho processus ndende kandi ifata umwanya ariko rero kuko bibutse kandi babonye ibyabaye mu mwaka w'2025 igihe Papa Yohani Paul wa kabiri yapfa hari abakristo batari bake banditse baraba su kugwandiko kwa Santo Subito numwemeze ko ari umweranda mugabo na wene Papa Benedicto naho yagabanije umwanya wundi bavuga muri ekleze yuko babanza kurindira n'imiburi iburi itanu itandatu umuntu apfuye imbere yuko babanza kuramatohoza iyo myaka Papa Benedicto exceptionnellement yarayikuyeho bace bagiregeza amatohoza kuri Papa Yohani Paul wa kabiri mugabo na wene anya no bibutsa yuko yagiye gushigwa mu rutonde rw'aberanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane kuva yuko haci cenda umva rero abakristu bara kuri Benedicto fuzo cabo ariko rero umwanya cyane cyane muri bino bihe iyo umuntu amenyekanye ubunye muri ino myaka y'ubusi nka kera yanditse nowamenyesha ko Benedicto wa cumi na gatandatu ariwe yavutse yitwa Joseph Ratzinger ushizemo yasize Belgien nibyo yasize ari umwepiskopi kuko yarabaye umwepiskopi imyaka itanu iminike nibyo n'amakonferense yagize ni ibintu birenga ibitabo zirenga amajana atandatu yamuzyagiza n'umupapa urumva ibyo byose
tubasabe gatonya mu buhinga bw'ivyuma bavane ko kuri telefone basure kubahamagara bushasha kuko hari hamajambo aguma acikagurika tukaburamwo amakuru twari dukeneye ku byo turiko turababaza muhinga bw'ivyuma Aloise udufashe dukure ko Patrice Steve Mike wongere umusubire umuhamagare kugira ngo tumve ko telefone ishobora kugenda neza gusuma uko biko biragenda mukurindira ko tumugarukana turafata Chrysostome ikaze ku ijuru ry'Amerika
murakoze cyane
uhererega Chrysostome
neza na neza ndakumva mukuru wa politiki igitega
havugwa make
asha na mahoro n'impunda marende umutekano ni wose asha ibiciro nibyo mbona byabaye ndanse gusa
no kwihangana hanyuma rero akabazo kawe mukanya turabagarukanira Patrice Steve Mike bagomba basuye kumuhamagara ko telefone twumva icikagurika akabazo kawe kuvya Papa Benedicto wa cumi na gatandatu
akabazo kanje ntigashingire kuri ubu Papa Benedicto aheruka kwitaba Imana gusa canke Francis avuga akabazo kanje gashingiye ku kibazo c'ubupapa nyene ikibazo cyanje gishingiye kuri Matayo ku ndiri ya Matayo kigabane cya 23 ku murongo w'icyenda n'uw'icumi aho ekereziya gatolika ivuga yuko umushumba wayo wa ekereziya ari nyene ubweranda none rero nashaka kumenya ko kubera ko ahumvuze mu njiri haranditse ati kandi ntimukite umuntu wo mu isi data kuko so ari umwe ari wo mu ijuru ku icumi na hasi kandi ntimukirite umuranzi kuko umuranzi wanyu ari umwe ari Kristo nashaka rero kumenya nimba ibyo bavuga ko ari ukuri cyane hari icumi biyuko n'iri ijambo ry'Imana murakoze
Ego. Urakoze pati twumvise ko mwagarutse muce mugira ko mwishuye akabazo ka Christophe mwakumvise.
Ego. Christophe nakuvuga yuko muranyumva neza uwo.
Ego turakumva.
Ego. Nakuvuga yuko mu nkuru nziza nibyo yambata yuko yabonye cya 23 handitse ko atamuntu n'umwe mwokwita dawe ngaha ku isi ariko mumenye neza yuko iryo jambo ryariko ribwirwa abafarizayo bari bakeneye ko babashira imbere ibintu byo kwemera kuko babashira imbere ibintu byo kubemera nako kuko mugiye mugasoma muri Bibiliya yose ari ahantu kenshi abantu bagaruka bitwa nk'ababyeyi bo kwemera mwibuke akarorero aho Paul Mwiranda yandikira ariko avuga Onesime agira ati uyu naramubyaye mu kwemera mugende musome amabaruwa yose ya Yohani Mwiranda Saint Jean yandika ati bane banje nk'uko yoba yarababyaye mu kwemera rero kwita umusaseredoti dawe si kumuha iteka no kumwibutsa ibanga ahamagariwe ryo kuyobora no kubyara abandi muri mu kwemera nkora numva n'abapasteri bamwe bamwe babita papa pasteur cyangwa mama pasteur ni muri iryo jambo nyine ico ni cyambere ica kabiri ego yavuze yuko hariho bahara yumva bita mu papa ngo nyine ubwiranda mu byukuri iryo jambo nyine ubwiranda ni traduction itabereye cyane kuko ni titre bavuga ati sainteté ariko uvuze nyine ubwiranda mu kirundi cyane mu kinyarwanda womenga ubwiranda bwose niwe abugabane oya bisanzwe kanatsinda mu nkuka y'imisa bavuga ati mukama ni wowe neranda nyawe niwe ubwiranda bwose bukomokako numva turabizi neza ni titre rero kandi iyo titre ntibise umupapa gusa irafise n'abepiskopi bakuru mu ba orthodoxe barabita ba sainteté mu bakopte umva rero ntibibatere ikibazo tuvuga ko ari umweranda ngo ngo abaye umupapa oya ni ikitse yo kumwerekana no kumwibutsa ni ikitse uwo anashaka ico yaje vuba cyane kuko umupapa afise amatitre menshi hariho na titre rivuga riti ngo ni umusuku w'abasuku w'umukama iyo ni imwe mu serviteur de serviteur de dieu hariyo ya sa sainteté hariho izindi nyinshi rero si ukuvuga ko si ubwiranda bwiwe bariko barashira imbere oya ntabwo no kumwibutsa yuko ahamagariwe ubwiranda kuko bose si ubwiranda
yego twibaza ko nimubona Levi yari yatwandikiye kuri Facebook avuga ngo bashobora guhamagara mutubarizi igituma abapapa babita bene ubwiranda bwose aronse inyishu hama tuce twakirana Gideon kundi murongo wa telefone Gideon ikaze ku ijwi rya Amerika
Alo ndabumva
uherega Gideon
ndi Bujumbura
akabazo kawe kwa Patrice Steve Mike
bo akabazo kanje nari mfise akabazo kajaye n'izo cha kabi igituba bavuga yuko papa ari nyene ubwiranda bagacaba bavuga ati n'umwiranda ngo kanaka bariya baba barapfuye ngo kanaka ngo umwiranda kanaka mu bwa papa we wagihari bakamwita ko ari umwiranda kandi hariho abandi bitwa biranda baba baritabye imana
wumvise inyesho ya patire wumvise icyo patire yabivuze ko
bo numvise mugaji nanyeze neza kubera iki ari wafise iyo titre wenyine kandi hariho n'abandi bantu bakora ibyiza byinshi ngaha ku isi tumaze kubona ntihagire abo bababwira ko ari nyine ubwiranda atari papa
egasi nabavuze nababyiyemeje kubivuga yuko si we wenyine afite iyo titre yenyine ubwiranda n'iryo jambo nyine mu kirundi ni traduction itabereye kuko womengo niwo afite ubwiranda bwose icyo ni icya mbere icya kabiri ekleziya siyo igira aberanda ni ukuvuga yuko yemeza umuntu ko ari mu muhango mu rwego rw'aberanda kuko yagendeye inkuru nziza kandi hariho n'abandi benshi tutazi nicyo gituma hari umunsi mukuru w'aberanda bose iyo tuvuze burya ku igenekerezo rya mbere ukwezi cumi na rimwe iyo tuvuze umunsi mukuru w'aberanda bose ni umunsi mukuru w'aberanda tuzi n'abo tutazi hariho benshi tutazi rero kumbure hari abo bari mu miryango yanyu hariho kumbure abatazwi hariho abari mu abantu imana yo nyine izeho ubwiranda gushika igera ni titre ya umupapa wamwita mugasa ukuvuga ko bari mwiranda mu bitandukanye neza kanonizasiyo cyo bita kanonizasiyo rwa rubanza rwo kuvuga uti unye turemeze ko ari mu bitabo by'aberanda si ukuvuga ko sikezi mugize mwiranda ni ubuzima yari asanzwe afise ibyo rero bikaba ni prosesisi yindi ndende ko mbura twafatira uwundi mwanya uwundi munsi ngabasigura ukuntu bigenda mugabo ni benshi tutazi ariko muri bake tuzi uyu unye turavuze tu rero n'akarorero ku bandi nico ijambo n'akanonizasiyo rivuga seta modele mu bandi ari mama Teresa w'i Calcutta ari tuvuze tuti Yosefu mwiranda umubaji muri bake tuzi Imana yaduhaye kubona ko hari abantu benshi nga ni na benshi gusumba tutazi muri bake Imana yaduhaye kubona ngaha ku isi tukaba twaratohoje hanyuma umuntu akagenzura ubuzima bwawe ibyo banditse byabaranze hanyuma hakaba igitangaro ku bereke abantu babambaje ibitangaro bidasanzwe bidashobora no gusigurwa na science cyane iby'ubuganga. Uyu rero turavuga tuti yaragira nabera karora abandi tuga ko ari wowe nyine. Ariko tugaruke gato mu nkundire kuko twaje kuvuga zereke Papa Benedicto tugaruke gato ku kintu nyamukuru cyatuzanye ahandi ho dusanga tuko turata umurongo gato.
Turafise Innocent ikaze kw'ijuru rya Amerika turapati gituma twabaretse ngo babaze n'utubazo tw'umupapa ni kubera abihebeye Imana kenshi tutabaronka ngo bishure utubazo tutandukanye. Ego twari twugurira imirongo no ku bindi bibazo byerekeye abapapa mbwabo twibanda cyane kuri Papa Benedicto ngo wabivuze. Turafise Innocent ikaze kw'ijuru rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uherereye ga Innocent?
Bo mperereye mu Rwanda ndi mu burengerazuba bw'igihugu ndi mu karere ka Rusizi.
Kwa kabazo kawe.
Akabazo kanje Papa Benedicto ni iki yasize akoze gitandukanye n'abandi bamubanjirije? Ikindi ese kuki Papa yitaba Imana ntitubone berekana famiye yiwe kugira ngo wenda turusheho kubamenya nk'uko twadusanzwe tumuzi? Ikindi Papa kugira ngo atorwe ni bandi bagiramo uruhare kugira ngo ajyeho?
Okay. Abajije ibibazo bitatu bikomeye cyane
mu mwishura.
Ego reka ntangure kwishura ku cerekeye umuryango w'umupapa. Musanzwe umupapa kenshi bamutora akuze. Nagira ndabamenyeshe yuko nka Papa Benedicto wa 16 umuryango we wose usa n'uwaheze kuko bavukana ari abana batatu. Rasingere niwe yari umuhererezi Papa Benedicto. Yari afise uwabo mukuru yari umukobwa yitwa Maria. Hanyuma rero hakaba na mukuru wiwe yitwa Jorge, nabone babaye abasaseredoti binjiye mu iseminari igihe kimwe bakigwa umunsi umwe ngenekerezo rya 29 ukwezi kwa 6 umwaka w'1951. Haciye rero hafi imyaka ibiri mukuru wiwe yitabye Imana, hama hagaca imyaka 10 uwo bavukana yitabye Imana, abaviwe bari barapfuye. Hanyuma mwibuke yuko yari afite imyaka 95 ni ukuvuga nta muntu n'umwe w'iwabo asigaye yaba ababyeyi biwe yaba bo bivukane. Nico gituma mutabona umuryango w'umupapa co kimwe na Yohani Paulo wa kabiri umuntu wenyine asigaranye abantu bakeyi b'iwabo ni Papa Francisco. Ejo bundi yagiye kuramutsa umukuzi niwe afise imyaka 90 navuga yuko nawene tutaravye neza niwe wenyine asigaranye nawene arashobora kwitaba Imana ntabyo tumwifurije. Kenshi batogwa rero baba bapapa bakuze hanyuma rero bakamara imyaka ari abapapa ku buryo umuryango wabo n'ukuri utaba ubwihari. Kenshi rimwe na rimwe hari igihe baba hari kandi murazi yuko ntibarongora nta bana babyara rero abo bivukana rimwe na rimwe usanga baba baritabye Imana. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi yabajije umuvukanyi ni bande bagira uruhara kugira mu itorwa ry'umupapa n'abakardinali nibo baja mu mwiherero. Ubundi umupapa apfuye acaba iminsi 9 yo kugandara. Muri iyo minsi 9 rero abakardinali bo ku isi yose bakaca bakorana, ariko mwomenye ko abakardinali batarenze imyaka 80 nibo bonyine bafite uburenganzira bwo gutora umupapa.
Batarenza?
Batarenza imyaka 80. Hariho abayirenza baraza mu manama yo kugira baganire n'abandi biyumvire kumbure umupapa yobabereye. Atari izina ry'umuntu mugabo ibyoranga umupapa abereye mu gihe turimo. Ndaza kubigaruka ku kabazo ka mbere abajije. Rero abo batafise imyaka abatarenze imyaka 80 baca baja mu mwiherero mu isengero bita Chapelle Sixtine bakiugarana rero bagatora. Bashobora gutora 1, 2, 3 kuko bateza gutora 2 ku 3 by'amajwi. Hanyuma rero bamwemeje umukadinali kenshi batora umwe mu barimwo naho basa uburenganzira
go gutora uwundi atubari ngaho ariko kenshi bakunze gutora umwe mu bari ngaho ayewe bamutoye niho rero baca bamwemeza bagaca bamwerekana ku isi yose akavuga n'izina yatowe hanyuma akazoba urundi rubanza rwo kumwemeza icese rero yuko atanguye kuba ubutumwa bwe bw'umupapa muri Kiliziya ubwo rero n'abakardinali nibo babijejwe ikibazo cya mbere yabajeti rero Papa Benedicto ni igiki cyamuranze abandi batakoze icyo mwamenye ni uko umupapa wese ajyana n'igihe ciwe hamwe n'ibiranga ibyo gihe icyo gihe rero Papa Benedicto wa 16 hariho ibintu byinshi byabaye mu myaka 8 hafi 8 yatwaye kimwe muri byo ni uko yanditse niwe wa mbere yanditse icyo bita encyclique kete nyamukuru yandikiye abakristu bose ku byerekeye urukundo rw'Imana kete byiza cyane ayandika n'ibindi yerekeye ukwizigira kete gitwa special vie special vie rero ni verse muri bibiliya yo kwa Pawulo ivuga ati twakijijwe mu kwizigira nous avons été sauvés dans l'espérance hanyuma rero hakaba yafashe ingingo nyinshi no mu papa wa mbere yafashe ingingo ruhasha ko kugira gwanye ibyerekeye pedofili ni ukuvuga abatoteza abana mu byerekeye ubuzima d'ordre sexuel kubera yuko niwe muntu wa mbere yahuye n'abari barahohotewe n'abasaserdoti bavuga yuko mu myaka 8 yari patiri yahagaritse yari papa abapatiri barenga 400 barirukanywe barashengezwa no mu byerekeye sentare kubera Papa Benedicto wa 16 niwe yavuze ati ubu rero ni tolerance zero nawe tuzokwihanganira harageze yuko ibyo bintu bigira hanyuma yari umupapa wa mbere w'umudangi mu myaka 1000 icyo rero kirakomeye kuko nk'umudangi murazi yuko ibyaranze ubutegetsi bw'abanazi ni umuntu rero yasubije hamwe cyane 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 n'abayahudi abayahudi baranamukunda cyane kuko baravuze yuko nka perezida wa Israel yaravuze mu itangazo ryo kuvuga yuko bahojeje keze katolika ati Papa Benedicto wa 16 yari umugenzi wa leta ya Israel ni ibintu bitangaje kuko yari umudagi kubera kumbure ahubwo kubera ari umudagi rero yacagira yaragiye kubonana cyane n'abayahudi yaragiye mu ikambi giciwemo abayahudi benshi mu byerekeye by'abanazi ahantu bita Auschwitz umva rero ibyo ni ibintu byamuranze kumbure bitaranga abandi kuko umuntu wese afite amadefi yiwe murabona nk'ubu Papa Francisco turi tuba mu isi ubu unye yabaye nk'umuryango umwe hari abantu hari ibyo berekeye aba migrants kuvuga abantu bava mu mihingo imwe baje ahandi ibyo hari ingwano byinshi zitandukanye ibyo n'ibiranga kino gihe umupapa wese rero Imana itanga umuntu ajyanye n'igihe cyacu mu by'ukuri turihenda cyane mu kubatandukanye cyane kuko nibyo bafite umuntu wese ukuntu ameze urabona Papa Benedicto ari umuntu yivugira make ati wa muntu aza gutamba n'urwaruka ariko yarakoranyije urwaruka rurenga imiliyoni 3 muri cyo bita Journée Mondiale de la Jeunesse ibintu batari bibaze yuko yogize kuko byari bya Papa Yohani Paulo wa kabiri ariko mukabona ubunye dufite umupapa ajya kuramutsa abantu ajya aciye bugufi uwo mengo ni patiri mukuru w'iparuwasi ni kubera kumbure apfuye muri Amerika y'Epfo bafite iyindi mico
Ego. Patiri Steve Mike murakoze cyane kuduha kano kanya kugira ngo mushobore kudusigurira ibyaranze Benedicto wa 16 no kuba mwemeye kwishura ibindi bibazo bijyanye na Ekleziya Katolika biroranisha kuba papa ejo ijwi rya Amerika niryongera kubahamagara kugira ngo mudufashe gusigura ibitandukanye bivugwa mu gisata murimwo muze mutwitabe nkuko mwabikoze
Ego
cyane. Tukibutsa ko Patiri Steve Mike murangurira imirimo yanyu i Paris mu Faransa muri komuriga n'amashuri yo kugwego go hejuru mu byinyigisho ndoramana tubifurije kubandanya muranirwa mu byo murimwo. Turashimiye cyane gose rero mwebwe mwari komura twumviriza n'icyo tibakunze bijo rya Amerika muri rya nino ku isi kuri micro mari kumwe na Jean Diane ni nahazwe nabategure ndongera ndabashikiriza ikiganiro muri sanga cuno munsi. Dushimire abatwumvirije n'abagize uruhara muri ico yakoze Aloise Bigiri Bigirimana na Engineer Cornelius bari kumwe muhinga bw'ivyuma ahanje turaza kongera mu kanya kari imbere makuru azobagezweho mu kurindira mandanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye muri komora yumvamwo muri ijyanino kw'isi.